Manda nya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi iganiro vy'iradijo rya Amerika risamye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi genekerezo rya 14 ukwezi n'ukwa 12 muri 2017 ivyo nabateguriye uno munsi mu ncamake.
Dusaba nukuri batugira imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyinohere ko itangura nukuri dufite imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko ikibazo c'ikenagi imisegetera kiri ku gituma malariya igwirirana. Iyo nkuru iri mu zo duhava tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Kumbanze ndababwire ko abagwanyi umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram kuno wa gatatu bagerageje gutera kirindiro c'abasirikare mu buraruko bushuru buseruko bwa Nigeria. Amakuru atangwa n'ababyiboneye avuga ko Boko Haram yahatakaje abarwanyi 14 zibiri modoka bajemo nazo zirasambugwa. Boko Haram wongereje ibitero ku basirikare ba Nigeria nyuma yaho umukuru yatwara karere ka gisirikare mu ntara y'uburaruko bushuru buseruko General Ibrahim Atahiru asubirijwe mu ndwi iheze. Abasirikare bashika batandatu ba Nigeria barishwe mu icungararo yahitwa Damboa mu mitego ibiri yatezwe na Boko Haram mu mpera z'indwi iheze nk'uko amakuru ava mu nzego z'umutekano avyemeza. Ineguro y'itegeko rihakana ingingo ya Leta Zunze za Amerika yemeza ko Yerusalemu ariwe murwa mukuru wa Israeli ririko rirategurwa muri ONU mu ntumbero yo kwereka Amerika ko itamba yirorera mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Leta Zunze za Amerika isanzwe ifise icicaro ntayigayezwa muri ako kanama kandi nisoma mbike n'igihugu cya Israeli. Amerika kandi ifise uburenganzira bwo kubuza icemezo cyose idashigikiye kurengana kandi vyarabaye no muri kahise akatari gake. Ku munsi wa gatanu Leta Zunze za Amerika yasanze yarakumiriwe mu kanama ka ONU kajeje umutekano mu nama yihuta yatumwe ko inyuma yaho Perezida Trump afatiye iyo ngingo yamirijwe n'ibindi bihugu bigize ako kanama. Umwe mu badiplomate muri ONU yabwiye ijwi ry'Amerika ko intumbero y'iyo ntego y'iyo tegeko ari ukuremera Amerika kugira ngo umugambi w'amahoro yemeye kuva Trump agishikira ubutegetsi ibushe mu ngiro itibagiye no kuraba inyungu z'abanyepalestina. Radijugi Amerika muratumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu no musi tugihere mu makambi tubabwira ikibazo cike na cimisegetera mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ingwara ya malaria yatanguye kwizizira abarundi bahahungiye nkuko muvyumva muri nonkuru ya mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Ubukene bwo kutagira inzitiramibu bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda bwatewe ahanini n'uko hari impunzi zitahawe inzitiramibu, izindi zikaba zimaze gusaza, ndetse hakaba hari n'impunzi zigenda zigurisha inzitiramibu ku bantu bari kubaka amazu. Biri mu byatumye abagwayi ba malaria barushaho kwiyongera muri iyi nkambi nk'uko twabitangarijwe na muganga Lumona Aomba Prosper uyobora ikigo nderabuzima cya Rusenda. Avuga ko mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka bakiriye abagwayi ba malaria bitatu magana abiri mirongo irindwi n'umunani. Ubukana bwa malaria muri inkambi bwemezwa kandi n'impunzi z'Abarundi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika ubwo zari ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda zaje kuvuza abana.
Kibazo cy'umusegetera ni kuvuga imisegetera yose yarabu yaraheze imibigo ari myinshi, utwaye umwana kwa muganga baramufata malaria bakaca baguha paracetamol amadiakine paracetamol bakaca bakandikira ngo ugende ku farumasi yo kuyigura kuko abantu bivuza kubera malaria ari benshi. Paracetamol ntazo mugabo malaria umwana mu kwezi avugwa gatatu kubera malaria.
Imibiri ajya abana mu ijoro cyane mbere gushikaho najyama ndarandagenda hejuru y'abana niko nakoma umusegetera waratabaguritse urahera natwe urahera ubu turaruko umwana aragwara malaria wagenda kwa muganga bakamufata umuriro w'ibipimo 41 umuti kugira wawuguhe bakakwandikira kugenda kugura kuri farumasi.
Cesarienne Byenda agaragaza ko kuba gifite inzitiramibu zishaje zitagifite ubushobozi bwo guhagarika imibu biri mu bituma bahora bagana ibigo nderabuzima. Aha akaba asaba ishyirahamwe rya seri ko ryabaha imfashanyo y'inzitiramibu kugira ngo bagwanye iyi ndwara ya malaria igenda ibibasira.
Dusaba n'ukuri batubwire imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheli ko itangura n'ukuri dufite imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane mudusabire imisegetera kabisa musizemo n'inguvu.
Emmanuel Ntirampeba aserukira imvuzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'ubukene bw'inzitiramibu kigiye kubonerwa umuti kuko bamaze iminsi babisabisha mu bayobozi ba HSN.
Nihimiriza twogira mu kubumvisha yuko malaria yasanze ari biterwa n'iyo misegetera ari mike ariko ibyo by'ukuri birakenewe kandi nanjye nariko ndakora ibishoboka byose nariko ndarondera abantu bo muri HSN. Ndabibutse ko nk'uko twaheruka kubivugana mu mbonano twari twagiranye n'uwarajejwe biro ya HSN y'imboko akatwemera yuko misegetera bagomba kuyitanga vuba noneho kubiyibutsa kugira ngo babishyire mu ngiro byasaba ko babikora muri umwaka utaranahera kuko imibumbona yabaye myinshi cyane n'imvura yatangiye kugwa ibiziba bica biba byinshi hamaze ateka.
Si ikibazo cyonyine cy'inzitiramibu gihangayikishije izi mpunzi zigana ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda ahubwo zifite n'ikibazo cy'uko hari igihe zivugwa indwara ya malaria batayipimye kubera ibipimo biba byabuze.
Muzanye kare afashwa no kudahwa muri ari mwinshi ndamuzana amaze kumenya ndiganira abaganga ariko nta gipimo bamushizemo bape kuwe imiti uko nyene sinzi ngo ni malaria sinzi ngo ni kino ya mwinti ya malaria gusa nande gipimo bamushize ni bamufasha maraso namufasha umuriro eka ngo mwana yarafite umuriro mwinshi.
Tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kugwanya malaria ibigo nderabuzima byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya bitanga inzitiramibu ku bagore batwite n'abana barangije inkingo kuko aribo bakunze kwibasirwa na malaria. Redasengabo kubwizwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Amakuru avugwa mu Burundi naho inyuma yaho umuryango wakomeza uvugiye ko Burundi budashobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu na mareta b'uwo muryango ubu wisubiye ko kuri uno wa kane hari intumwa zakomeza ziriko zigendera u Burundi zemeza ko iyo nama izobera mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa kane umwaka uza wa 2018. Umenyesha amakuru wacu i Bujumbura Eroje wirika neza yacijya nino ino nkuru.
Izo ntumwa zakomeza n'indwi zashitse Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kane. Muganda kazi Martha Elimu azirongoye meza kwa dakekeranya ku Burundi bwiteguye bihagije kwa kirina migira 20 y'abakuru b'ibihugu na mareta bo mu bihugu bigize uwo muryango.
As you all know, we are preparing to hold the policy organs and summit.
Nuko mubizi mwese turi ko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu na mareta. Iyi ni inshuro ya gatatu rero tuza kuganira no kumvikana n'amakomite atandukanye ngategura inama. Nibaza ko Burundi bwiteguriye bihagije kwa kirina inama. Nibaza
I think I can confirm. Yes, I can.
Mu kwezi kwindi uwo mwaka munyamabanga mukuru wakomeza Sindisongwenya yari yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji w'u Burundi avuga ko iyi nama yakomeza idashobora kubera mu Burundi. Ngwenya yari yemeje ko u Burundi butagize imyiteguro ihagije yo kwakira inama y'inzego zakomeza abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe n'abatambukanyi babo. Umunyamabanga mukuru wakomeza ahanini yatanga uturorero tw'utuzu twa surw'umwe tudakwiye ku bantu bose bo kwitabye iyo nama. Amahoteli atari ku rugero rushemeye, ibyumba biberamo amanama bidakwije, ibisabwa n'amategeko, imiduga yabubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa nubwo umugwi yari yarungitse Bujumbura wemejwe kuriho hamwe n'urugero rwa internet rudakwiye. Ibiro by'umunyamabanga mukuru akomeza byavuga ko kubijyanye na internet inama ikeneye n'imiburiburi amamega ugute 200 ariko ashobora kuboneka akaba atarenga 5. Zefereman yatanga twari mu gihe igihugu uje rero gutegura imanza amenyesha ko bari batumwe ku rubuga barengewe.
Ivyo vyavuzwe kenshi hari abantu baza bakaraba ibintu hariho nabandi bavuga abaraba rero sibo bavuze havuze abandi mugabo aba a bari babonye ibiri ibihari kandi umugyageze kumviriza baremeza yuko nibazo babishye babiye yuko Burundi bukwije vyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu Burundi. Ego ndashobora kuvyemeza nankeka inama yakomeza izobera mu Burundi umwakuze.
Mani yatangana ngaruka kuturusho inama ifitiye igihugu.
Inama nkiyo ni inama ikomeye ihambaye ku gihugu kuko ni inama hahuriramwo abakuru b'ibihugu benshi. Ni inama hahuriramwo abantu baguye mu bihugu byinshi. Ituma abantu bamenya Uburundi uko buri kuko uno munsi ntagiye kuraba Uburundi mu binyamakuru bitandukanye asanga Uburundi bavuga uko butari. Mugabo umuntu aje akirabira uko bimeze atagenda avuga Uburundi uko yabubonye. Icyo ni kintu cy'akabiri usanga haje abantu benshi hama bigacha bituma ibintu by'imigenderanire biba byiza bigatuma kandi amafaranga abantu bafite amahoteli bafite ibicanke biriya bashobora kuruguruka muri cyo gihe haba hari haya manama kubara bari abantu bashika abarenga igihumbi 2000 baza bazanywe no gukwirikirana ibikorwa by'iyo nama.
Umuryango w'ubutunzi wo guhanahana ibidandazwa wakomeza urikiye mu bihugu 19 byo muri Afrika yo hagati hamwe niyo mu manuko. Isoko ryawo ririmo abantu barenga imiliyoni 750,000. Ku mwaka binjiza imiliyari 170,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika nk'uko ibitigiriye byo mu muryango bizerekana. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ejo urikaneza arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi mushikiriza manza wa pareke yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza yaraye asabiye umunyororo wo guherayo abagabo babiri bagirizwa gukorana n'umuhari Furebu. Yaraye asabiye kandi ico gihano nyene abapolisi n'abasirikare 18 bagirizwa gushaka kugira imirwi igwana bagategura no guhirika ubutegetsi. Jean Bosco Ndarurinze mugenzi wacu mu ntara ya Ngozi aratubandaniriza ino nkuru.
Ku mwanya wa mbere abagabo babiri aribo Ndayishimiye Filijas na Nduwayo Ferdinand nibo barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza. Yabasanze kubaburaniriza mu ibohero bikuru rya Ngozi aho bafungiwe. Abo bagabo babiri bakurikiranwa n'umushikirizamanza ku vyaha bikurikira: gutunga ibigwanisho batayifitiye uruhusha, kuba mu migwi igwana no guha imyimenyerezo abagwanyi, guhungabanya umutekano biciye mu gushaka gusenya ubutegetsi. Mu gushikiriza imburano ziwe, umushikirizamanza yavuze ko bafatiwe mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi bavuye i Kampala mu Buganda kugura ibigwanisho bigenewe umuhari Forebu. Yabagirije ko batumwa na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana amaze gutangaza ko arongoye umuhari w'abagwanyi Forebu. Bose barahakanye ibyo bagirizwa. Nduwayo Ferdinand yavuze ko wazi umuganda yitwa Abdul yamutumye ko bavugana ngo amuhe akazi ko kumubakira, asigura ko ariko kazi asanzwe akora. Mugihe umushikirizamanza yavuze ko yemereye mu matohoza ko yari agiye kuraba ibikoresho bya gisirikare, uwo yavuze ko umushikirizamanza yabyumvise nabi kuko yavuze ko agiye kuraba ibikoresho byo kubaka, ariko aremera ko uwo muganda azinanye na Lieutenant Colonel Edouard. Ekana Filijas yavuze ko umuganda bahurira ku kazi amuha, agasigura ko atavya politike arimwo. Naho bahakanye ibyo bagirizwa, umushikirizamanza we yagumye yemeza ko bazondaguye n'indongozi za Forebu uhereye kuri Hussein Rajab yahoze aramutswa mu bwambwe uri ku butegetsi ZDFDD hamwe na General Niyombari n'abandi. Kiretse ko umushingwamanza wabo yagerageje kwerekana ko ibyo bagirizwa bidafashe, yarerekanye ko irungikwa ryabo mu Burundi ritakurikije amategeko. Yasiguye ko kurungikwa kwabo vyari guca mu buryo bw'imigenderanire, hakarungikwa umutahe bisabwe n'uwuserukira leta abifitiye ububasha. Naho biri uko basabye kwezwa canke gucibwa inkoni ngufi ku gihano umushikirizamanza yabasabiye cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Hashi haburanishwa dosiye igira kabiri y'abapolisi n'abasirikare bagera kuri 18. Abo bose bagiye barafatwa mu mice itandukanye y'igihugu na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacyo hamwe no mu ntara ya Gitega. Bakurikiranwa ku vyaha bikurikira: kwa bagize umugwi w'abagwanyi guhungabanya umutekano mu kurondera guhirika ubutegetsi kurondera kubohoza abafunzwe babanje kugandagura zimwe mu ndongozi abafatiwe igitega bagirizwa hanini kuba bararasiye ku itambi y'igitega barondera gufunguza ku itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze abashatse guhirika ubutegetsi bafungiwe mu ibohero rikuru rya gitega abanyabujumbura bagirizwe hanini ineguro yo gutembagaza ubutegetsi Mumburano ziwe umushikiza manza yitwaje igipapuro cy'integuro y'ibitero yabagije ko bagira inama zo kuganduruka zishije inyuma uwo mugambi wo guhungabanya umutekano uwitiriwe urwo rupapuro rw'integuro yagirijwe ko yaragejwe guhuza ibikorwa mu manuko no hagati mu gisagara cya Bujumbura abagizwe nka bose bari bafite ikibanza bari bagejwe gufata igihe cy'ibitero nk'uko babyagirizwe bimwe muri ibyo bibanza nk'uko umushikiza manza yabagirije ni nk'iradiyo y'igihugu ibanki nkuru y'igihugu igisata kigiye kugenzura imihora y'itumatuma na ko AFCT n'ibindi bibanza bikuru bikuru bya leta hari n'abagizwe ko bari bahaye igikorwa cyo korohereza imigu y'abagwanyi ku rubibe kugira yinjire atangwa manzi abariwa bose barakanye icyaha nka bose bisigura bavuga ko bafatiwe ku buzi batumwe ko n'ababarongoye mu ntumbero yo kwiregura ko batafatiwe mu migwi igwana bisigura kandi basaba umushikiriza manza kwerekana ibigwanisho y'abafatanye mu kwiregura ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho batayifitiye uruhushya bamwe muri bo baremeye ko bazinanye abandi bakavuga ko ataho bari bwahurire kiretse mu ibohero hari bimwe mu byo bahakana biri mu byegeranyo by'amatohoza by'umushyikiriza manza avuga ko babyemereye ngaha bavuze ko byinshi byavuye mu iperereza aho bavuze ko baborejwe igufa bavuga ko babwirwa ko batabyemeye babikereko umukono bashabagira nk'uwitwa Eddie Claude Nyongera umushyikiriza manza yemeje ko uwo avugwa ko amuzi niko gusigura ko uwo Eddie Claude Nyongera yari mu bateguye uwo mugambi wo guhungabanya umutekano ahitamo kwiyahura ataragirwa ko amatohoza abashingwa manza ndetse na sentare barasabye umuco umushyikiriza manza kubyerekana ko umugwi urwana wabayeho bafatiye ku buryo abagizwe bagiye barafatwa we yasiguye ko icyerekana ko umugwi w'abagwanyi wabayeho ari intumbero bari bafite mu nteguro naho batafatiwe hamwe yavuze ko kuba hari abarashe ku ikambi y'igitega hakaba n'ibigwanisho byafatanywe umwe muri bo ari ikimenyetso cy'uko umugwi wabayeho umugosozera imburano ziwe umushyikiriza manza yabasabiye gufungwa ubuzima bwabo bwose abunganiwe n'abashingwa manza bisabiye kwezi basigura ko umushyikiriza manza atabyagirije bifadika yatanze ku manza zibiri zose zaburanishijwe kuri uwa gatatu sentare nkuru y'igihugu ya mukaza yatanze isango ry'inyuma y'ukwezi kugira imenyeshe ugwakiwe izo manza zose zatanguye igihe cy'isaha indwi zagiye kurangira hafi igihe cy'isaha imwe z'ijoro mu ibariro rya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jamba sikonda rurinze na winyene arakenu yetu gasaba imbabazi kutunenge duke duke mwagie murumva muri iyo nkuru turaza kuduhura makuru yacu ari imbere mukanya isase ni nkuru ikiranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bije biranugwa nugwa kwari kandi bibihu
ngo ni bihu akari na zikomeye
ndya kugiye kwa tarifu
nivyo
nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi Umvise ijwi rya Amerika irabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Uno munsi inkuru ikuru yaca ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivuga ibijanye n'ingene abanyagihugu ku mutumba buheka turi muri zone kazira abageni ya commune Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu Burundi bahawe itegeko ryo kwimosha imishatsi bose ivyo ngo kugira abashore kwakira mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azogendera iyo commune ku munsi wa gatandatu mutsino n'ivyo bari byo menyesha makuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yabiducukumburiye
Uko ibintu biri ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru isigugwa cyane ni foto iri kwa abanyagihugu benshi bikoreye amaboko batonze inyuma y'umupolisi ahetse inkoho ukuboko kumwe gufasha umukasi ukundi gufasha imishatsi y'umuntu ajyanye hasi asa n'uri karatakamba ngo ntamobwe abo rero nkuko inkuru ibivuga n'abanyagihugu bo ku mutumba umwe wa buheka muri zone kazira abageni ya commune Nyanzarake basabwe kugira isuku mu kwimosha ariko rero sibo bonyene abajeje intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko iryo suku ryasabwe abanyagihugu bose bo mu ntara byongeye buramatari garden yukuri avuga ko basabwe kugira isuku muri byose kandi ko atazoba ari rya mbere ako kama gategwa abanyagihugu
dusanze tumenyereye ibijanye n'isuku subwa mbere tuzoba tugize isuku rero kubw'ibyo twebwe nk'abagereje intwaro twarabwiye abamustanteri abashefu de zone abakuri imitumba tubabwira yuko kwitegurira cyane cyane abashitsi twimije kuronka umunsi wejo hejuru y'ibyo misi mikuru ya Noel na Bonane tutegeza kugira iyo misi mikuru dushajije ku mubiri dushajije ivyambagwa bimesuye bafite shasha bazironse hanyuma aho duca aho tubaye rero kugira isuku nibaza yuko atari kosa kandi ntabwo ari itegeko ni guhimiriza abantu kandi guhimiriza ni igikorwa cya misi yose kandi murazi ko isuku ari isoko ry'amagara meza
nayo kubijanye nuko abajeje intwaro bazoba rihira amafaranga abadashoboye kwirihira mu mazu yo kwimosha imishatsi buramatari w'intara ya Makamba arabihakana
ibyo ni kugira ngo bereke yuko menga tubati ko turatwaza umukazo ntabwo ari byo na gato twebwe ni intwaro ibereye intwaro rusangi intwaro yatowe n'abene gihugu kuko turi muri demokarasi muraganira mukavugana ukabereka ibyiza wipfuza ko byokogwa nabo bakavuga bati ibi ni byiza ibi navyo si byiza twa tuvuga tuti umwene gihugu wese hari yiyemera akundi igihugu kandi yikunda akundi ubugingo bw'ubuzima bwiwe agira isuku guhera ku mubiri ku byambagwa ahabaye nawo tuzaturacya twese kuko kino gihugu turimo ni cya twese atanumwe avuyemo
Icyo gikorwa cyo kugira isuku ku mitwe no mu bindi byose buramatari w'intara ya Makamba abandanya avuga ko gihagarikiwe n'abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika hejuru bafadikanije n'abajeje umutekano nkuko bisanzwe rero turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati yewe gaye uyu nawe aritwengera gusa Hari n'uyu yanditse abaza ati mbe kwa abana bo mu mashure babaye Janvier Rizé abo nabo bimakamba tuvyite gute Hari n'uyu yanditse atwenga ati ha ubwo ntimubesheye abanyenyanzara ke bacu aho mukadira bageni tugarukirize kuri uyu yavuga ati jewe mbinyanzara ke Nukuri hari ibintu bidatahuritse ubonye abantu batagira ubuzu bwa sugungu Nukuri hari abantu bacafuye cyane gose murazi namwe ibijanye no mukibana ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Awungu
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abakora kazi ko kunguruza abantu ku makinga mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi basaba ko ingingo ibategeka gushira amatara ku makinga yabo yosubigwamwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko iyo ngingo atacivuze mu gihe amakinga yabo batemerewe kuyanyonga inyuma y'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ndetse ngo ariko baranaheba uwo mwuga kuko ayo matara azimvye ugereranije n'ico bakura muri uyo mwuga wabo Fidel Antoine Sabimana numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega
Abunguruza abantu ku makinga abenshi baboneka ku migwa mikuru y'amakomine atandukanye mu ntara ya Gitega aho banyuranga nari benshi ni mu gisagara cya Gitega bunguruza abantu bava canke baja mu makaritsi hijya no hino muri kuno kwezi guheze igipolisi cyatanze itegeko ko ayo makinga akoreshwa mu kunguruza abantu ategereza kuba afise amatara n'ibiyo byo kuraba inyuma bita retroviseur muri migwa y'Igifaransa aho ni mu gihe atakinga na rimwe ryemerewe gukora byungurutse abantu mu gisagara inyuma y'isaha 12 zo ku mugoroba abunguruza abantu bakabona ko atagituma bategerezwa kugura amatara kandi batari kuriwe gukora ubwo rubye. Aba ni bamwe mu bakora uwo mwuga mu gisagara cya Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika.
Oya nta kamara na kamwe. Neko sinizere tuba dutashe nta naho uri cyane. Maze hafi nk'ukwezi nta narimwe ndari cyane. Basi arazimbye. Ubwa mbere twayagura 12. Muguburi geze kuri 18.
Aka kamara kitareka nta na kamwe mbona bona. Nta na kamwe kuko iyo tara sikire nyota uvuga ngo uri nyuma ya bararibona. Sikintu dawukoresha mu ijo. None urumva sikintu naho ngomba gukoresha iyo kinga bavuga ngo barakongera amahe. Ndumva iyo tara nta kintu nyene ahubwo turarindire ngira ngo bazotubwire icyiza akamaro kayo mata.
Abunguruza abantu bakoresheje amakinga bamwe bariyungunganije barakwiza ibisabwa. Ariko baremeza ko bitoroshe kuko ukazi atana amafaranga menshi kinjiza
uko babishyatsi niko bigenze sitire bagufashe ukubitirwa mu musegetere mugwanye ko rimwe barakontorora bitaka abasha muraheza n'irisanzwe ntashaka kuvugisha we n'izindi cyara na troviseur imwe hari ke bagomba zibiri muga hari ku imwe ntashaka kuvugisha n'ije vyo nyine barondera nka bindi dufate byose biri hagarara nko kuri 2005 yaronka w'iki kintu tiki kina mera ntawe woro kanya no muntu nkuko atacho bazobana bagufata akavuga ati nivyo dukeneye gushika mu shirako urumva nka uri nka mutare nkuko nyene urumva ikinga isanzwe ari n'ijyanyo urarindira zavumvize aho kamara babishake kubishira muga nta ko muntu abona amahera n'amahera mesa abivana nkino nyene bibana naho uhagaze uwo mwanya wimenyanye n'abantu azara gutuma kandi kandi ho nta mahantu namwe haba hari amahera menshi kuko umuntu nta ikingo rinzu genda ahantu amajana ata ni nk'uko wabudoze rwo na biri angahe rero cyo mba kubwitara gire 2018 na torofiza rya cyabe gatawo isha atanu nk'uko 2020 hafi wewe ubwawe nk'uko naho raba ari mwene ryo ugacuranga nk'ibyo 2000 Beshi usanga bari gomeje mu kandi rumva zo bazina bwo mukene rabyo
kubera mikoro make kuri abo bunguruza makinga harabahora batunzwe n'uwo mwuga bawuhagaritse kubera kubura amahera yo kuzuza ibisabwa kugira ngo bakore
beshi barayanegeje nyina makinga kubura ayo mahe beshi bicaye muhiri kasi bisambwe babayeho nabi nabi nyene gose atarose nk'umuhakaraka sure nko kumuvomera amazi cyangwa nko kumurimira nibwo burya aca bamwe kugezu
muri komisari y'igipolisi mu ntara ya Gitega bavuga ko ayo matara ari mu ntumbero yo gukinga amasanganya yo mu mabarabara akunda gutegwa nabo banyonzi b'amakinga ciyongera ko mu gipolisi bavuga ko amasanganya akunda kuba buhibiye aho abanyamakinga baba ariko barataha ku nkengera z'igisagara cya Gitega aho usanga imiduga yaburiye ariko mu gihe ikinga ryo barifise itara abajije umutekano wo mu ibarabara bavuga ko byo bavyoroshe kwirinda isanganya. Igitega Fidel Danton Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Thank you my God, thank you today. Up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. When the land will come, I knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford to pull my key. I know tomorrow will be better. I thank you, God. Thank you, my God. Thank you today.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kawe ino ngahari uduce twaturabangiriye gato ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru azoba agezweho mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho na makuru azoba agezweho ku isi na cane cane muri Afrika. Diane Nahazwe nari kuri mikro mwinga bw'ivyuma hariwe ingenieur hamwe na Innocent Kimenyi twemi ku izina rya bagenzi bacu twifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
we'll be better. Thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow.